Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibiki 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti mwese mugeze amatwi, nedirwemo basuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu y'iki gitondo.
Ahubwo ahantu hari ikibazo mu bintu bijyanye no kurangiza imanza nizijyanye n'abaheka b'inkiko, uburyo bitwara n'uburyo bateza za cyamunara, usanga bahendesha imitungo y'abaturage, ntibarebe expertise y'umutungo w'umuturage ugiye kugurishwa, ahubwo ugasanga ari nk'ibintu by'agahimano.
Uwo ni Leonard Gasana ukuriye Societe Civile mu karere ka Rubavu mu Rwanda, avuga ko mbere yuko imitungo itezwa cyamunara ikwiye kujya ibanza gukorerwa igenagaciro kuko banyirayo babihomberamo. Inkuru n'izindi zirimo ibiganiro bihuza Abarundi bitangira kuri uyu wa mbere Arusha muri Tanzania, turazigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Eddie. Ububirigi butangaza ko umushikiranganji wabwo ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Didier Reynders agira urugendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu munsi wa mbere. Azoba agiye mu birori byo kwinjira inyubakwa nshasha za ambasade z'Ububirigi hamwe n'iy'Ubuholandi Kinshasa, nk'uko bishikirizwa na ambasade y'Ububirigi mu itangazo yashikirije ejo ku munsi w'Imana. Urwo rugendo rwa Reynders rwamaze gutera amakenga ibimenyesha makuru bivugira ubutegetsi bimwagiriza kuba yegereye abatavuga rumwe na leta, basaba ko perezida Joseph Kabila ava ku butegetsi, kandi bari bifuza ko Charles Michel umushikiranganji wa mbere w'Ububirigi agendera ico gihugu. Reynders ashitse muri Kongo mu gihe abategetsi b'ico gihugu babujije imyerekano yasabwe n'abashigikiye ubutegetsi hamwe n'abatavuga rumwe nabwo yaritekanijwe muri indwi. Bamwe bashigikira ikirangamisi cy'amatora giheruka gushingwa, abandi baraciyamiriza. Reynders yitezwe guha ikiganiro menshi makuru ku mugoroba w'akuru uyu munsi wa mbere nyene imbere yuko afata urugendo rumushikana mu nama ihuza Uburayi na Afrika Abidjan mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Ntibiramenyekana ko aza kubonana n'abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres aranigura yivuye inyuma igitero cyakozwe ejo ku munsi w'Imana n'abarwanyi bakekwa kuba aba anti-baraka bateye imiduga y'abasirikare ba ONU bari muri Repubulika ya Centrafrika mu rwego rwa MINUSCA. Icyo gitero cyahitanye ubuzima bw'umusirikare umwe yamuka muri Misiri, abandi batatu barakomereka. Mu rwandiko rwashikirijwe n'umuvugizi wiwe Antonio Guterres yarahogeje imiryango yabuze ndetse na leta ya Misiri wa musirikare akomokamo. Iki gitero giciye gishikana ku basirikare 13 ba ONU bamaze gufa muri Centrafrika kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2017. Umunyamabanga mukuru wa ONU yongeye kwibutsa ko ibitero ku basirikare ba ONU bari mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano bishobora gufatwa nk'ivyaha byo mu ntambara. Abayisilamu mu bwoko bw'abasufis ni muri Misiri bamenyesha ko atakizobabuza kubandanya imyiteguro y'umunsi mukuru wa buri mwaka wo kwibuka ivuka ry'intumwa yabo Mohammed, naho ico gihugu kikiri mu kigandaro cy'abayoboke 35 bagandaguwe mu musigiti mu gisagara cya Sinai, abandi 128 barakomereka. Nta muhari gushika ubu urigamba ko ari we wakoze ubwo bwicanyi bwo ku munsi wa gatanu. Abayisilamu bo mu bwoko bw'abasufis babonwa n'abandi bayisilamu nk'abataye inzira. Abasufis batangaje ko bazohimbaza uwo munsi mukuru kuri uyu wa gatanu uza mu gihugu cyose, ndetse no ku musigiti witiriwe Al Hussein uri ku murwa mukuru Cairo, ikibanza gikomeye cyane ku idini rya kiisilamu muri Misiri. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi yategetse ko igihugu kigandara iminsi itatu ubwo bwicanyi. Abarwanyi baharugwa kuva kuri 25 gushika kuri 30 biha bavuga karuru Allahu Akbar no kuvuga Imana niyo nkuru niwo bakije umuriro w'amasasu hamwe n'amagrenade kubayoboke bagereranywa n'amajana 5 bari mu musigiti. Perezida wa Misiri yemereye abo barwanyi ko agiye kubahagurukira bikomeye. Perezida wa Cuba Raul Castro kuri w'Imana yaritabiriye amatora haruhande y'ibihumbi by'abanyagihugu mu matora yo ku mitumba atangurira urugendo rwo gusezerera intwaro y'umuryango wiwe kuri iryo zinga. Ayo matora arika atunganywa n'umugambwe w'abakomuniste abaye inyuma y'umunsi umwe ico gihugu cibutse umwaka uheze Perezida Fidel Castro yahoze arongoye ico gihugu afuye hari ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 11 umwaka uheze w'2016. Nahatawo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yitoje muri ayo matora baronderamwo intebe 12,000 n'amajana 5 abatora bashobora guhitamwo abakandida 30,000 barungitswe na komite z'imitumba. Ayo matora ategura ayintara n'inama nshingamateka nayo akazovamwo. Uzasubirira Paul Raul Castro murambabarira amaze kwivugira ko agiye kuva ku butegetsi inyuma y'imyaka 10 atwaye ico gihugu. Muri Syria naho abantu 53 barimo abana 21 barishwe abandi 18 barakomereka ejo ku Imana mu bitero byakozwe n'indege za gisirikare z'u Burusiya mu mihana igenzurwa n'umuhari wa leta ya Kisilamu mu buseruko bw'ico gihugu cha Syria.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere tuyahereye mu gihugu cya Tanzania mu mujyi wa Arusha aho guhera kuri uyu wa mbere hatangira ibiganiro bihuza Abarundi biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Ibyo biganiro bizamara ibyumweru 2 byatumiwemo abantu batandukanye barimo abanyapolitiki, abahagarariye amadini, urubyiruko, abagore n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha aratugezaho inkuru irambuye kuri ibyo biganiro.
Ibiro by'umuhuza byabwijwe rya Amerika ko ibi biganiro bizomara indwi 2 ari gice gikomeye mu by'umuhuza yaramaze gukoresha mu biganiro bihuza Abarundi. Benjamin Mkapa arashema ko abegwa n'amatate nka bose batumiwe kandi bemeye kwitaba mu byo bazoganira ko ibyo biro byaseguye ko harimo ibya politike, iby'umutekano, amatora, kubahiriza amategeko, ibyizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Harimo kandi icuka cha politike, impunzi, ubutunzi hamwe n'imigenderanire n'ibindi bihugu. Abanyapolitiki bamaze gushika barafite umwizero kwa zofundikwa ijambo rimwe rikaja mu masezerano. Abel Gashatsi atwara umugambwe Iprona uvamwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu.
Hama cyane cyane cyo twiteze nuko twebwe n'abandi banyapolitiki twoterera kugira ngo izingendo twama tugiriye Arusha muri ibi biganiro zirangire maze turabe ingene twotera indi ntambwe yo kwitegurira amatora y'2020. Rero twizeye ko kumbore twese abanyapolitiki tuje tukaza dufise umutima wo kubaka turizera neza ko twogira aho dushika kugira ngo uyu mwaka urangire Abarundi baruhutse maze duce umurongo utujana mu matora y'2020. Samasezerano tuje gushikako cyane cyane igikomeye no kuraba ibyo kumbure abantu batumvikanako kuko hari ibibazo byashikirijwe n'umuhuza ndetse twese twumvikanye ko ibyo rero tubaza ko tuzovuga nako kuko twuguruye imitima tukaganira tubona iyo tuja nta nkeka ko tutoheza ngo dushyire icyo dushikako cyo dutuma tubandanya indi ntambwe cyane cyane itujana mu matora twimirije 2020.
Nare wasenge ndakomana icegeya cy'utwara umugambwe Sawanya Frodebu arafise umwizero yiteze ko bazokumvikana maze bakabuza leta guhindura ubwizwa shingiro ku nyungu z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Ubu icyo twiteze nuko ubwa mbere hoho twize muhuza kuko bavuga bati harageze ko Abarundi bapfundika ingingo kugira bave mu ngorane barimwo baronderera umuti ibibazo barimwo bonyene bubake igihugu cyabibarutse kibakingire n'abagikingire. abarundi bategezwa gushika kucyo ku kintu gishobora gufasha igihugu. Icyambere twipfuza nuko amasezerano yarushe ibwirizwa shingiro atari byo gusubira kuganira ngaha nibyo kubakirako tukabikomeza. Soba bitazo hinduka bizohinduka igihe nicyagera ariko su ntamuntu yohirahira uno munsi wenyine ngo arafise ingufu arafise igisirikare arafise igipolisi arafise ugwaruka arafise amafaranga ngo agombe kubisambura.
Nuruhande rw'amashirahamwe yigenga harabamaze gushika bavuye Bujumbura. Hamza Venaburi Kukiye umuvugizi w'urunani Peske Burundi avuga ko ari nk'abaje gusukamwo umunyo kugira ngo abanyepolitike baganire bumvikana.
Uramara ko izi ni impari za politike twetuje ngabarorerezi bose hamwe botahura yuko amahoro ariyo asumba byose hanyuma umumvikano ku Barundi bose bo bene igihugu bakarondera igihugu kirangwa ya demokrasi n'amahoro n'ubutungane nyakuri kuri bose ni kintu kiza cyane kwa Barundi. Rero bareke kutinyana bayage bagire kiyago kizima kiteriteka igihugu cy'u Burundi ico buza yuko bose bahurira Burundi bakayaga ngabavandimwe ngabakunda igihugu cyabo ni giki nico kibazo tuza kubabaza.
Nabaserukira umugambo uri ku butegetsi bitavye Gerard Ndabirabe ari mu ntumwa zitatu za userukiye yabwije ujya America kwakirikare kugira ico avuze na leta ni nkuko niho bari ariko nabo nyene ntibarashima kugira ico bavuze. Haramaze gushika kandi abahoze batware igihugu n'ivyegera vyabo abaserukira imigambo 32 yose yemewe n'amategeko. Ibiro vyo muhuza bivuga ko hari nabatumiwe nk'abanyepolitike kandi bafise ijambo mu gihugu baba abahunze n'abatahunze. Abaserukira amashirahamwe yigenga, abaserukira abakenyezi, ugwaruka, amashengero n'abaserukira ibinyamakuru. Urutonde ruriko abantu 120 ariko harabavuze ko batazo kwitaba nk'abaserukira ibinyamakuru bamwe mu bari mu runani Senare de rutavuga rimwe na leta hamwe n'amashami yigenga yahunze igihugu. Ibiro vyo muhuza bivuga ko vyiteze kuba zoshika ku nyishu itomoye kuko ari ibiganiro nyezina. Mukapa yasiguye ko igikorwa ciwe ari ugufasha Abarundi bo nyene gufata ingingo zituma igihugu kironka amahoro. Umuhuza hamwe n'igihugu ca Tanzania bemeye ko bazokingira umutekano w'abantu bose bazokwitaba ibiganiro kugira ngo bazokwisanzure atankomanzi. Pye Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Mu Rwanda hari abaturage n'imiryango itegamiye kuri leta bashinja abahesha b'inkiko b'umwuga gutesha agaciro imitungo bagiye guteza cyamunara. Urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga rwo ruvuga ko badatesha agaciro imitungo ahubwo ko abitabiriye cyamunara aribo baha agaciro ikigurishwa. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana arakomeza n'iyi nkuru.
Hirya no hino mu gihugu hagenda humvikana abantu batandukanye binubira agaciro imitungo yabo cyangwa yababo yahawe mu gihe cyo kwiteza cyamunara ku mpamvu zinyuranye. Bavuga ko akenshi iteshwa agaciro mu buryo bukomeye akaba ari naho bahera bakeka ko haba hazamo na ruswa. Ibibazo nk'ibi biri mu by'umuvunyi mukuru yagejejweho mu ntangiriro z'iki cyumweru rwo yakiraga ibibazo by'abanyarubavu. Uru ni rumwe mu ngero nyinshi z'abahuriye kuri iki kibazo.
Dufite ikigo gifite expertise ya $500,000 ariko kugeza ubu Munyamurangaroje David yagiteje kuri $60,000,000. Icyo kigo gifite departement 5 z'amazu arimo amahoteli, buri nzu imwe yishyurwa $1,000,000 y'amanyarwanda. Kubera ko byanyuze mu manikanya no mu baguye, nta muntu utazi ahantu hafite amazu $5,000,000 za buri kwezi, ntabwo hagurishwa $60,000,000 niyo waba ufite ukuri kwawe. Umuntu witwa Munyaburoje David mu baturage barahangaha bose bo mu mujyi wa Gisenyi, murebe icyo akora icyaricyo n'abakomisiyoneri bo guteza imitungo y'abantu muri Gisenyi.
Twamwumvise agomba kuba atoroshye.
Uku guteza cyamunara imitungo ku gaciro kari hasi cyane yako ikigurishwa mu by'ukuri gifite kinagarukwaho na bamwe mu bagize sosiyete sivile. Bwana Rukanika Gasana Leonard ukuriye sosiyete sivile mu karere ka Rubavu asanga hakwiye kujya habanza gukorwa igenagaciro riciye mu mucyo, ntibikorwe nk'agahimano kagamije kugushamo bangira imitungo.
Ahubwo ahantu hari ikibazo mu bintu bijyanye no kurangiza imanza, ntabwo ari imanza administrative zirangizwa, ni zijyanye n'abahesha b'inkiko b'umwuga. Aho ngaho usanga uburyo bitwara n'uburyo bateza za cyamunara naho hantu ahubwo twari dukwiriye gushinga gatoki tukavuga yuko usanga bahendesha imitungo y'abaturage ntibarebe expertise y'umutungo w'umuturage kugurishwa aho ugasanga ari nko ibintu by'agahimano twari dukwiriye rero kugira nkatwe dushinzwe ubuvuga kugira ngo bira ibintu bijyanye n'amazagurisha mu gaciro katarakako n'ubujuru
byanagarutsweho kandi n'umuhuza bikorwa w'umushinga wakiri ibibazo by'abaturage no kubagira inama muri Transparency Rwanda Madame Mukarukundo Odette hari ku itariki 16 z'uku kwezi ubwo bashyiraga hanze ikigeranyo kuri ruswa igaragara mu mitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze yavuze ko nubwo batarabikoraho ubushakashatsi bwimbitse ariko bakiri ibibazo byinshi by'abaturage bigaragaza ko koko haba karengane muri cyamunara
ntabwo twabura kuvuga ko nibibazo bijyanye n'irangizwa ry'imanza zirangizwa n'abahesha b'inkiko b'umwuga byo bigenda bigaragara cyane aho baha agaciro kato cyane imitungo bagiye guteza icyamunara nayo makuru dufite n'abantu abaturage tugenda twakira ibibazo byabo batwereka kandi koko nayo twareba tugasanga umuhesha w'inkiko w'umwuga yahaye agaciro gato cyane ikigomba gutezwa icyamunara kuvuga icyakorwa rero haracyari vuba kuko ntabwo turabikoraho ubushakashatsi bwimbitse gusa icyo kibazo turabizi ko gihari
icyakora perezida w'urugaga rw'abahesha b'inkiko w'umwuga Maitre Habimana Vidaste wasanga bitashoboka ko umuhesha w'inkiko w'umwuga yatesha agaciro umutungo kuko atabari mu bahatanira ikigurishwa ahubwo ko biterwa nuko cyamunara yitabiriwe ndetse n'ubushobozi bw'abayijemo
ko ni isoko rihamagariye Rwanda rwose rushaka kuyitabira uwo munsi cyamunara yabaye batangaza igiciro wenda cyangwa agaciro ka 50,000 ariko abantu baje muri iryo soko nibo bagena amafaranga baza gutanga ku kintu kigurishwa niba batanze tuvuge 25,000,000 hakabura umuntu n'umwe urenze 25,000,000 ntabwo umuhesha w'inkiko niwe uzakora mu mbuga ngo yishyure za 50,000,000 ni ukuvuga ko uwo munsi niko isoko riteye
Maitre Habimana abona ko atari ngombwa kubanza gukora igenagaciro ku mitungo itezwa cyamunara kuko hari na ryo bituma abantu bijujutira agaciro bahawe n'abayipiganwemo
umuntu yavuga ngo ku mafaranga ngo ni makeya nicyo kuko amafaranga ashobora kuba makeya ariko muri rusange uje kuvuga ngo abantu bateze agaciro akenshi usanga ari amarangamutima akomoka ku igihe cy'agaciro nk'aho umuntu yagakeze ko ibyo bavuze mu cy'agaciro ari byo bizatanga mu cyamunara kandi abatatu zarakozwe abantu baritabiriye igiciro cyabonetse n'icyo mwene w'inkiko kugira ngo ikindi giciro kikurere
urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga ruvuga ko nta mpungenge zikwiye kubaho kuko nyiri umutungo yemererwa n'amategeko kuregera urukiko igihe cyose hagaragaye amakosa muri cyamunara ikaba yaseswa bigasubirwamo bundi bushya Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Claude Munyandinda niwe wayaduteguriye
mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ejo ku cyumweru yatangiye imyitozo yo kwitegura irushanwa rya Sekafa Senior Challenge rizatangira mu mpera z'iki cyumweru rikazabera muri Kenya umutoza w'ikipe y'igihugu umudage Antoine He wungirijwe na Vincent Mashami ndetse na Thomas Wembo utoza abazamu bahisemo kuzakoresha abakinnyi basanzwe hano mu Rwanda ibi bivuze ko nta mukinnyi n'umwe w'umunyarwanda ukina hanze uzagaragara muri Sekafa mu bakinnyi 23 bahamagawe ikipe APR FC ifitemo 9 aribo Yves Kimenyi Fitina Mbolenga Herve Rugwiro Emmanuel Imanishimwe Jihad Bizimana Amurani Shimimana Muhajiri Hakizimana Innocent Shuti na Maxime Sekamana Lyon Sport ihagarariwe n'abakinnyi barindwi abo ni Eric Ndayishimiye Thierry Manzi Faustin Usengimana Eric Rutanga Yannick Mukunzi Jaber Imanishimwe na Olivier Niyonzima abakinnyi bo mu ikipe ya Police FC bahamagawe ni batatu aribo Marcel Nzarora Justin Mico na Christophe Biramahire AS Kigali nawe ifitemo batatu Soter Kayumba Eric Iradukunda na Ari Niyonzima umukinnyi wa 23 ni Ari Mbogo mu ikipe ya Kivu Sport umukinnyi ufungura iri rushanwa rya Sekafa Amavubi y'u Rwanda azahura n'ikipe y'igihugu ya Kenya Harambee Stars amakipe azaseruka yose hamwe ni 10 agabanyije mu matsinda abiri mu itsinda rya mbere harimo u Rwanda Kenya Tanzania Zanzibar na Libya itsinda rya kabiri rigizwe na Uganda Ethiopia Sudan y'Epfo Burundi na Zimbabwe tunyarukiye mu mikino y'abana bato i Kigali hongeye gutangira siporo z'abana bari mu biruhuko umwe mu bayobozi b'umuryango ushinzwe guteza imbere imikino mu bana Nelson Mukasa aratubwira uko gahunda yo muri biruhuko iteye
uyu muryango mu byukuri kuva tubonye ibyangombwa nibwo bwa mbere duteguye ino vakansi y'umwaka bikaba cyane cyane bifasha abana mu biruhuko bifasha n'ababyeyi bifasha mu byukuri no kubona impano z'abana muri rusange imikino dufite ni umupira w'amaguru ni basket ni volleyball ni karate ni atletismu ni taekwondo ni natation ni table tennis ni kung fu ni skating na sketch n'indi mikino yindishimisha abana bakiri batoya tugenda duha dukurikije imyaka yabo.
Uyu Nelson Mukasa aherutse kwegukana igihembo yaherewe muri Uganda kubera ibikorwa by'indashyikirwa mu kwitangira siporo muri kano karere. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Naho amakuru ya siporo n'imikino mu Burundi aribanda ahanini kuri shampiyona y'umupira w'amaguru. Ayo makuru turayagezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanyanka uri Bujumbura mu Burundi.
Mu mpera z'indwi twari turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi wa 14 ku munsi wa gatandatu ku kibuga ibyizigiro co mu Rumonge umugu Vitaro wakiriye Musongati w'Igitega. Urwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya Vitaro y'ibitsindo bibiri ku busa. Igitega Flambeau du Centre wakiriye Leader Ludique Burundi Sport for Africa wo mu gisagara ca Bujumbura. Urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya ibitsindo bibiri ku bindi. Kuri Stade Rukundi Ngozi Message Ngozi wakiriye Leliere wo mu gisagara ca Bujumbura. Urwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya Message Ngozi ya bibiri kuri kimwe. Olympique Star y'Umuyinga nawo watsindiwe muhira na Aigle Noire w'Imakamba ibitsindo bitatu kuri kimwe. Kuri w'Imana ku kibuga citiri umugano Ludovico rwa Gasore Buja City watsinze Atletico Olympique yose y'Bujumbura bitatu kuri kimwe. Urukino rwabaye igihe cy'isaha 8 igihe cy'isaha y'icumi naho Regions Atletique y'Bujumbura watsinze Ngozi City w'Igitega bibiri kuri kimwe. Bitekanijwe ko Delta Star mu Gatumba na Messager Bujumbura wo mu gisagara cha Bujumbura itana mu mitwe kuri no wa mbere. Interstar ikazotana mu mitwe kuri wa kabiri na Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi ku kibuga citiriwe umugano wa Ludovico rwa Gasore. Ku munsi ugire wa 14 w'ihiganwa Messager Ngozi ni uri mu kibanza cha mbere n'amanota 36. Leader Ludique Burundi Sport for Africa ni wa kabiri n'amanota 35. Mu kibanza cha gatatu hari Aigle Noire n'amanota 31. Mu kibanza cha kane hari Olympic Star n'amanota 23. Mu kibanza cha gatanu hari Vitalo n'amanota 23 nyene. Mu kibanza cha gatandatu hari Lelière ufite amanota 19. Mu kibanza cindwi hari Flambeau de l'Est ufite amanota 18. Mu kibanza c'umunani ni Flambeau du Centre ufite nawo nyene 18. Mu kibanza c'icenda hari Musongati ufite amanota 18 nyene. Mu kibanza c'icumi hari Bujumbura City nawo nyene ufite amanota 18. Mu kibanza ca 11 hari Interstar ufite amanota 18. Mu kibanza ca 12 hari Ngozi City ufite amanota 13. Mu kibanza ca 13 hari Atletico Olympique ufite amanota 12. Ubwo 14 haza Messager Bujumbura ufite amanota 9. Ubwo 15 ni Regions Atletique ufite amanota 9. Ubwa 16 ari nabwo bwa nyuma hari Delta Star ufite amanota 5. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru ukinirwa ku Musenyi w'Ikiyaga Tanganyika ryari rigeze ku munsi wa 4 mu mpera z'indwi twari turangije. Ku munsi wa 6 Caprera Beach watsinze Le Pepiniere FC ibitsindo 11 ku busa. Ku munsi w'Imana habaye inkino zibiri. Mu rukino rwa mbere Azam FC watsinze Africa Sport Beach FC ibitsindo 6-3. Mu rukino rwa kabiri naho Etoile du Sable FC watsinze Tout Jeune de Nixon Beach FC ibitsindo 9-8. N'ihiganwa rya volleyball mu gisagara cha Bujumbura ryarabandanije mu mpera z'indwi. Kuri uyu w'Imana ku ruhande rw'abigeme Les Anse watsinze New Colombe iseti 3 ku busa. Jeune de Light Club wateza gutana mu mitwe na Spirou. Ugo rukino ntirwabaye kuko Spiru utashitse ku kibuga uca utsindwa impaga. Ku ruhande rw'abagabo Amikale watsinze Bujumbura Uwezo wa ndani iseti 3 ku busa. Ku munsi wa 6 ku ruhande rw'abigeme Muzinga watsinze Rezase iseti 3-1. Ku ruhande rw'abagabo naho Muzinga watsinze Amikale iseti 3-1. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba ECOWAS mu magambo ahinnye y'Icyongereza bavuguruye amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'abaturage bo muri Afurika y'Uburengerazuba. Imihango yo kuyashyiraho umukono yabereye ku cyicaro cya ECOWAS mu murwa mukuru wa Nigeria Abuja kuitariki ya chumi yuku kwezi turimo hagati ya Alex Duprez umuyobozi w'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID muri Afrika y'Uburengerazuba na Marcel D'Souza perezida w'inama nshingwabikorwa ya ECOWAS. Aya masezerano amaze imyaka. Mu ivugurura ryayo guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje gutanga amadolari miliyoni 298 n'ibihumbi 700 mu gihe cy'imyaka 5 ibihumbi 2015 ibihumbi 2020 azafasha ECOWAS mu bikorwa byo guteza imbere inzego za demokarasi, ubukungu, ubuhahirane, ishoramari, amahoro, umutekano n'amahirwe muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Aya masezerano avuguruye ateganya n'andi madolari y'inyongera miliyoni 31 n'ibihumbi 600 arimo miliyoni 25 n'igice agenewe by'umwihariko ibikorwa byo kurwanya ibirebana n'ubutagondwa mu karere ka ECOWAS. Mu muhango wa Abuja harimo na David Young wungirije ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nigeria. Nawe yashimangiye ko guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazahwema gutera inkunga ibikorwa bya Afrika ubwayo bigamije kubona umuti w'ibibazo bwite by'umugabane. Muri iyo nkunga harimo gushyigikira imiryango itandukanye y'uturere twa Afrika. David Young yavuze ko ibikorwa bya USAID byo gushyigikira iterambere ry'akarere birimo n'inkunga mu yindi migambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itandukanye nk'uwo guhahirana witwa Trade Africa, uw'ibiribwa witwa Feed the Future, ubuzima Global Health, imihindukire y'ibihe Global Climate Change, n'uwo kurwanya iterabwoba muri Afrika Trans-Sahara Counter-Terrorism Partnership. Kuvugurura amasezerano y'iterambere hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ECOWAS bikomeza kurushaho ubutwererane bumaze imyaka hagati y'impande zombi binyuze muri USAID West Africa na ECOWAS. David Young yavuze ko yizeye ko amasezerano mashya azafasha impande zombi kugera ku migambi bafatanije yo kurandura ubutagondwa n'ubukene no guteza imbere ubuzima n'imibereho muri rusange mu karere kose.
Chata yu mugore na bana ngo gishaka
mwarimu duteza matwi icyambere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza matwi nshimiye abadufashije kubagezaho ibiganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloys Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.